Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Niyadirwe mbasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi arasaba urwego rushinzwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora korohereza abanyamakuru imbere no mu gihe cy'amatora ateganyijwe mu mwaka w'2020.
Kuki abantu badashikana igihumbi ariyo bofata uburenganzira bwacu bwo kumenya iby'amatora yacu, kandi twese badutama iki byo bishakiye? Oya, CNC izo ngingo z'agahahazo yafashe nizihindure ikigendeka.
Uwo ni Bwana Agato Rwasa, ayobora ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugome ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, turayagizwaho na mugenzi wanjye Eugenie Mukankosi.
Reka duhere aya makuru inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho avoka wunganira uwagaragaje impungenge yatewe n'ikiganiro kuri telefone hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we wa Ukraine, bikaba byaratumye Inteko Ishinga Amategeko ikora amaperereza. Yavuze ko uwo yunganira yiteguye gusubiza ibibazo byanditse by'abarepublika. Avoka Mark Zayede hejo yanditse kuri Twitter ko itsinda ry'abanyamategeko ryifuje kureka Devin Nunes, umuyobozi wa komite ishinzwe iperereza mu nteko, gutanga ibibazo byanditse, uwo yunganira akabisubiza mu nyandiko hejuru y'indahiro, ku buryo abeshye yazabihanirwa. Zayede yongeyeho ko ibibazo uwo yunganira atazasubiza ari ibirebana gusa n'umwirondoro we. Senateri Jim Jordan, umuyobozi wa komite ireba ibikorwa by'abarepublika mu nteko, yanze ibisabwa, havuga ko ibibazo byanditse bitatuma babasha kubaza ibindi bibazo mu buryo bwimbitse. Mark Zayede yasubije avuga ko ibyo Senateri Jordan avuga bigaragaza ko batumva uko uwo yunganira agomba kurindirwa umutekano nk'uko biteganywa n'amategeko. Pakistani yafunze konsula yayo mu murwa mukuru wa Afghanistani, yavuze ko ari impamvu z'umutekano zitasobanuwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistani yavuze ko uwo ari uyoboye ambasade yayo muri Afghanistani yahamagajwe kugira ngo hasobanure impungenge zishingiye ku mutekano w'abadiplomate bayo i Kabul. Mu itangazo, Pakistani yavuze ko abakozi bo muri ambasade bazitiwe ku muhanda, kandi ko imodoka zabo nazo zagonzwe n'amapikipiki ubwo zari zerekeje kuri ambasade. Umubano hagati y'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza. Afghanistani ishinja abayobozi b'abarwanyi b'abatalibani gukoresha ubutaka bwa Pakistani mu kugaba ibitero by'inyeshyamba ku ngabo z'igihugu n'iz'amahanga. Ibyo birego Pakistani irabihakana. Ku mugabane wa Afrika, Minisitiri w'Intebe wa Sudani Abdalla Hamdok yavuze ko guverinoma ye irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i Darfur. Yabivuze ubwo yabonanaga n'abantu ibihumbi bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane basabye ubutabera. Uruzinduko rw'umunsi umwe rwa Hamdok rwari urwa mbere akoze nka Minisitiri w'Intebe mu karere kazahajwe n'ubushyamirane bwadutse mu mwaka w'2023. Ubwo bushyamirane bwahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi amagana, abandi babarirwa muri za miliyoni bataye ibyabo. Ministre Hamdok yanabonanye n'abakozweho n'intambara mu mujyi wa Al-Fashir, umurwa mukuru wa Leta ya Darfur y'Amajyaruguru, ucumbikiye ibihumbi mirongo bateshejwe ibyabo bahamaze imyaka. Yabijeje ko guverinoma nshya ya Sudani irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i Darfur.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, abanyeshuri barenga 280,000 batangiye ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Ministeri y'uburezi ivuga ko ibitezeho umusaruro ushimishije kuko ngo yabateguye neza bihagije. Ni mu gihe mu rwego rw'uburezi hakomeje kugaragaramo ibibazo byinshi binagira uruhare mu kudindiza ireme ry'uburezi mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Satanu za mu gitondo ziruzuye mu kadomo turi ku rwunge rw'amashuri rwa Kimisagara Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iryo jwi ni irimenyesha abanyeshuri basoza amashuri abanza ko ikizamini cya leta cyari giteganijwe kirangiye. Aha niho ku rwego rw'igihugu hatangirijwe ku mugaragaro ibizamini bisoza amashuri abanza. Bwana Isaac Munyakazi, umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Ministeri y'Uburezi, watangije ibi bizamini, yasabye abanyeshuri muri rusange gushingira ku bumenyi bahawe mu myaka itandatu bamaze biga, maze bagaheshishe ababyeyi babo, abarezi babo ndetse n'igihugu muri rusange. Umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yabwiye itangazamakuru ko igihugu cyiteze umusaruro ushimishije kuri iyi nshuro kuko ngo cyateguye bihagije abanyeshuri batangiye ibi bizamini bya leta bisoza amashuri abanza.
Nibwo bwa mbere abana bagiye gukora ikizamini byibuze barabajijwe ikizamini kitateguriwe mu mashuri yabo, bibaha amahirwe yuko nta gihunga bari bukorane iki kizamini kuko bamaze iminsi bahura n'ibizamini bisa nk'ibi ngibi biriya twateguye. Ibyo rero biraduha icyizere mu by'ukuri ko n'umusaruro abana bazaduha muri uyu mwaka uzaba mwiza.
Bwana Munyakazi yanibukije abanyeshuri ko bagombye kujya babanza gusoma amabwiriza arebana n'ibizamini kuko ngo hari abashobora gutsindwa kubera kutita ku mabwiriza. Yanasabye kutarangwa n'uburiganya bwo gukopera no gukopeza ibizamini. Bwana Munyakazi yasabye ababyeyi gukomeza kuba hafi y'abana babo muri ibi bihe bari gukora ibizamini bisoza amashuri abanza.
Iyi minsi rero ni ugukomeza kuba hafi abana, kubaha umwanya uhagije wo kutuza no gukomeza gukora ibizamini kugira ngo iyi minsi nanone igihunga nikivirizemo kuba umwana yanatsindwa ibizamini bitatwa ko yananiwe, ahubwo atsinzwe kubera kutakira ibihe rimwe na rimwe bafata ko ari ibihe bidasanzwe. Ugasanga n'umwana wari umuhanga aratsinzwe ukibaza ikibazo agize, ariko mu by'ukuri yarabuze za nama no kuba kumuba hafi yaba ari ku barezi be, ababyeyi.
Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB iragaragaza ko mu mashuri abanza abana banditse bakora iki kizamini cya leta gisoza amashuri abanza basaga 286,000. Ni imibare biboneka ko yiyongereyeho ugereranije n'iyo mu mwaka ushize wa 2018. Abo nabo basagaga 255,000. Ikigo REB kikavuga ko biyongereye ku mpuzandengo ya 12%. Mu bakora iki kizamini cya leta cy'umwaka wa 2019 biboneka ko abakobwa barutaho abahungu 222,000 bisaga. Ku rwunge rw'amashuri rwa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hatangirijwe ku rwego rw'igihugu iki kizamini cya leta, hakoreye abanyeshuri bakabakaba 1,000 bo mu bigo 5 byo mu mujyi wa Kigali. Ijwi rya Amerika hagera saa 5 zo mu gitondo bagisohoka muri iki kizamini byabonekaga ko hari abafite akanyamuneza ku masura, batubwiye ko bakibonye ku munsi wabo wa mbere.
Hari harimo nyine ibyo tutazi n'ibyo tuzi. Siba ibintu byose bisi byo mwikaye kanwereka icyambere.
Nuko nyine tagize bakoze.
Baba bajije ibyo mwize?
Ariko abenshi ntibabimenye. Bazanye ubuntu bworoshye.
Byari byose nuko ari ubujiji bwacu.
Ako bya bintu byari byose.
Bazanye ibyo mu wa gatatu gusa, si byo?
Ni ukuvuga ngo muzabitsinda rero?
Kubera Imana.
Muzabitsinda nyine.
Erega baratubwiye ngo ujye wishyiramo kwizera. Ugenda ujyanye umutima ukomeye kugira ngo wihe ukwizere. Iyo utihaye kwizera uranatsindwa muri byose.
Harimo nka bitatu tutatwize.
Abantu batize ntabwo bazabikora. None se abantu bize ni gute babyica?
Wowe wabitsinze rero niba?
Nabitsinze rwose.
Ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB kigaragaza ko hakorerwa ibizamini by'amashuri abanza naho hiyongereho ku mpuzandengo ya 4.1%. Mu cyumweru gishize imibare yashyizwe ahabona mu cyegeranyo cy'imiyoborere mu Rwanda igaragaza ko uburezi buri ku mpuzandengo ya 66.71% muri rusange. Igaragaza ko abagera ku burezi bari kuri 68.27%. Gahunda yo kugaburira abana mu mashuri iri ku gipimo cya 44.30%, mu gihe abatishuri nabo bari kuri 33.5%. mirongo itandatu ku ijana. Icyo cyegeranyo cya RGB gishyira ireme ry'uburezi kuri mirongo itanu na gatatu n'ibice mirongo itandatu ku ijana. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko kimwe mu byasubije inyuma ku mpuzandengo ya karindwi n'ibice bitatu ku ijana inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage ari urusobe rw'ibibazo bikiri mu rwego rw'uburezi. Intumbero ya Leta y'u Rwanda ni ukugira uburezi budaheza kuri bose. Ibi bizamini bisoza amashuri abanza byatangiye kuri uyu wa mbere tariki enye z'ukwezi kwa cumi na kumwe, bizasoza ku wa gatatu w'iki cyumweru tariki esheshatu z'uku kwezi. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zigishakisha ubuhungiro mu gihugu cya Tanzania n'izidafite ibyangombwa ziracyagorewe mu nkambi za Ndutanyarugusu na Mutendeli. Izo mpunzi nta bufasha zibona bituma zibaho mu buzima bugoye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Joveni yaganiriye nazo.
Benshi muri bo nabahunze mwaka wa 2017 no mu ntango z'umwaka uheze. Kuva bahunze gushika n'ubu ntibararonswa byangombwa bibaranga ko ari impunzi. Mu nkambi ya Mutenderi harimo abarenga gato 1,800 mu bitigiri bitangwa n'ibiro by'abimukira muri komine Kibondo. Zimwe mu ngorane zihangayishije abadafise byangombwa bibaranga yuko ari impunzi no kutaronswa ibiribwa, ukutavurwa nk'abandi no kubura uburaro. Aba ni bamwe mu bavuga kuri mikro y'iyo ya Amerika.
Nashitse ngaha mu mwaka uheze, haheze umwaka n'amezi abiri, twarageze ngaha baca batangura kutwiruka ko ngo dusubire mu Burundi tunyegera mu bantu kubw'ibibazo twari dufise. Tumaze kunyegera haturaguma ngaha tujya kwa mukazi batubarira ko bazotorosa ibyangombwa, ariko kugeza n'ubu twararindiriye turabura. Abana bagomba badupfire ko n'inzara, n'ubu ntiturabona icyo leta dukorera. Kwa muganga ntibatuvura, tugiye baca batwirukana. Abana ntituronka umuti tubaha, turinda kugenda inyuma y'ibijiji kuburondera kugira abana bashobore kubaho na twebwe. Nayo ikitavuzwe cyocyo n'inzara iri mu kutwica.
Twebwe batubwira ngo nitugende dutegereze ngo aho bizoshikira bazoduhamagara. None twarategereye twarahebuye, ahubwo tugiye kwicwa n'inzara. Tugiye gupfa tutanambaye uduhuzu twaduhereye ko twambaye ubusa. Kuva jikino sindigera nja kwa muganga, naragiye rimwe baca baranyirukana ngo nitugende ngo tuzane amafomu n'amakadi.
Muri rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka 2019, impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bahungiye mu gihugu cya Tanzania barambitswe imiringa no kwemezwa, ariko gushika n'ubu ntibaramenya amaherezo y'icyo gikorwa. Iyo bagiye kwitura mu biro bya HCR na leta ya Tanzania, baguma bababarira barindira.
Ibarura twararikoze, imiringa turayambara, baradufotora, ariko mu ibyo byose nta na kimwe twabonye baduha cyerekana ko turi impunzi.
Yego cyane, naritabiye igisanzwe yere sansa kandi banyakiriye neza bene umujyango wanje wose. Igitanshimishije nuko baje kudufotora twese n'umujyango baciye batwanka batwakirika kuduha ibyangombwa nk'ifomu, hanyuma cha turunga kwa makazi kushika n'ubu nta kintu turaronka.
Urabona kugeza n'ubu barashwambitse miringa ibyibarura, nta kintu baduhaye. Hajewe nari nahunze narigorewe, nakize ngo ndabibabwira, bambwiye ngo ibyo nibisanzwe mu bantu, ngo Abarundi ngo duhunga inzara, ngo ntiduhunga ngo mahora arahari.
Baguma batu barango niturindire, twararindiriye twarabuze icyo badukorera, n'ubu turacyategereje ariko ntitubona ikivamo.
Izo mpunzi zidafite byangombwa zifise icyo zisaba leta ya Tanzania hamwe na HCR.
None rero twebwe icyo twosaba leta, turasaba leta nka jewe ndi umukecuru naramugaye sinza guca ingero, ndasaba leta yuko yompa byangombwa nk'uko abandi babibahaye, nanje nkaronka utwonja nkaronka n'amahoro mu mutima. Nari nahunze ndaba ngo ndonke amahoro no yo kuzandibuka abana banje, none leta ya Tanzania irandi.
Turasabye rero yuko natwe bo turosa byangombwa nk'impunzi, kuko bandi barapokera natwe turaba n'abahora baduha utwo dufungura, ubu natwe bakiduha kubera imvu z'uko bavuga yuko baronka kire ikwiye umuryango w'umuntu.
Mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya Tanzania yasohoye itangazo ryo gutahukana impunzi z'Abarundi, harimo abarenga gato 2,500 batahukanye ku nguvu. Mu batahukanywe harimo abugariwe amakarata kubera impamvu zitandukanye n'abatari bwaronswe buhungiro. Naho biruko abadafise byangombwa mu nkambi zose za Ndutanyarugusu na Mutenderi barenga gato 4,000 bitigiye bitangwa na HCR. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini, kubw'Ijwi rya Amerika.
Ha gihindutse tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu mwaka utaha Uburundi buzaba buri mu matora y'umukuru w'igihugu mu kiganiro mugenzi wacu Diane Ninahazwa amaze kugira no mukuru w'ishyaka SNL agatorwa sa yagarutse ku mwuka mubi wigaragaza mu gihugu mu gihe akomeje ibikorwa byo gutegura amatora
hariho yakarikwa cy'agasakisa ki kubanwanya umugambwe SNL harimo mbese n'indongozi oyi aho tubona bikaze cyane muri kino gihe ni muri komine Kanyosha yo muri Bujumbura hamwe no muri Zakarusi ahanini tukabona yuko ari ibintu bikorwa mu mare mu buryo bw'amaremendanya bakadodobereza abantu akavuga ngo bagiye gusaka ngo batayirwanisha umugabo ukabona yuko ari bigwanisha babagiye bajanye bunyene muri rusange novuga nti kuva umugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro turaharura abantu baba amajana abiri babapfunzwe
mu cegeranyo giheruka gushirwa ahabona n'ishami mpuzamakungu ONU umunyamabanga mukuru w'iryo shamwe ariwe Antonio Guterres yaravuze ati abonye uko vyifashe mu Burundi kakihari ntabona yuko gishobora kwemerera amatora ko azoba neza mwebwe mugambwe senere murabona ko uko bimeze amatora mu 2020 azokoroha azoba
amatora yo muri 2020 arashobora koroha nkuko ashobora kutoroha yokoroha mu gihe abatware b'iki gihe butahora yuko amatora ari higanwa risanzwe kandi yuko mu bisanzwe abahiganwa bwibiza kwitegura mu buryo bumwe ingendo yuko tubomorerwa mu permanence kuba bayonona kubagira gute ikareka abatware bakavavanura n'imvugo yo gukingira ikibaba inkozi z'ikibi iyi byacu byononekaye baca batangura kuvuga ngo nitwe twabyiyononeye aho gufata abariko barabikora ikindi nuko bigaragara yuko mu nteguro harimo ibintu by'amahinyu mu nteguro y'ukuntu amatora azogenda imigwi yo kuyahagarikira urabonamwo ikintu uvuga yuko harimo umwana n'ikinono aho usanga umugambwe nka SNL turi ku mitumba yose y'igihugu makomini yose mu mazone yose y'igihugu ku bantu 595 karorero bitwa ko bazohagararira amatora mu makomine turonka mu bantu 60 gusa ibyo mugabo ugasanga umugambwe SNL FDD wihaye amakomine yose ufite nk'abantu ugashushira ko abatware abaserukira intwaro bose na basende DFTD kugira tuba tuti ibyo byonyene ni bimenyetso bigaragaza yuko ayo matora kitazoba ari kintu cyoroshe
katuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bashaka ko dusangira ikiyago turahera kuri Steven Cards
nyashyira kuri kano kabazo kandi asita gukurikirana amatora azogenda gute ko tubona ari ukuroha abantu mu mutego bivanye nuko atabantu afite bazoba bakurikirana abantu bazaba ariko bazaba hagarikira amatora
turafise kandi na Wilson kuyundi murongo wa telefone Wilson ikaze
iyi mu gihugu cy'Ubuhinde
akabazo kawe
nagira ndamubaje by'ukuri yaridewe n'abarundi araja mu nama nshingamateka arafise icyizere yuko amatora niyagenda neza akaba by'ukuri badotsikiriza ibyavuye mu matora neza atabutsuma bugiyemo
Steven w'inyanzarake ndanumvise avuga yuko bafite impungenge nyinshi bibaza ku bijyanye na kampanye n'amatora ko kutoba ari kuroha abantu mu mitego siko genda bibona kubera yuko amatora ni ingendo abarundi twemeye mujyane ngende twemeye rero ntidushobora kandi ntitwashobora kuvuga kandi yuko amatora ari umutego ibambewe ariko kumbure bivanye n'inyifato kumbure yabona cyane ibyo yumva arashobora kugira amakenga arashobora kugira izo mpungenge ariko rero izo mpungenge uzigize cyane ukagira ubwoba kubera ibyo ubona cyane ibyo wumva urumva ibyo higanwa woca wikumira ukimura je nase nacyo dushaka ubwirizo kumara ayo matora uko zaba bameze kose igikuru nuko tubona ingene biri ko biragenda nuko twitegura tukamenya natwe ingene tuvyifatamo ku buryo dushobora kuja muri ayo matora kandi tugashika ku ntumbero twiyemeje ariyo kuyatsinda Wilson umurongo wasubiye kugaruka ariko aravuga yuko abaza nimba hari cyo hari cyizere kuko twogira ko ivyo ibizoshikirizwa bizoba ari ivyo abanyagihugu bagaragaje mu majwi yabo cyane ko batazoba batangaza ibyo bishakiye.
Yego, yongera nabaza ati muri mu rwego rudasanzwe rutarugwa bari bo bose gw'inamashinga amateka y'u Burundi ati mwebwe ico muri ko murakora nk'abari muri urugo rwego kugira ngo icucuka kibi kihave n'icaye.
Ya nabajije ngo mbega none ngo dufashe ngo tufize ingamba izihe kugira gukingira ngo abanwanyi bacu basugerejwe. Mushinga nawe irisoni cyo no kubwira nuko iyo umaze kubona yuko ibintu bishobora kutagenda nkuko bitegeza kugenda, iyo umaze kubona yuko hashobora kubaho ubusuma, nawe wiga ingene ibiza uko bishoboka kuza kugira ngo ubusuma ntibu. Icyo nicyo natwe tubwizwa gukorera akazi kugira ngo turabe yuko by'ukuri amajwi y'abanyagihugu ariyo atangazwa, hadatangazwa amajwi y'uwo twara icyo kijejwe gutunganya ayo matora. Iyo mpamvu tubwira abanyagihugu tuti ijwi ryawe ni kazoza rya kawe, ijwi ryawe nuricungere, nubone neza yuko rishitse aho rishikira itegerezwa gushika. Aha tugahamagarira abanyagihugu kumva yuko umunsi w'itora nta kindi kintu cyo gukora ni ukujya kujya gutora, hanyuma tukagumaho tukarindira gushika biharugwe, gushika tubone yuko n'ibyegeranyo tubirose. Kuko ibyabaye ejo bundi muri referendum bakirukana abantu ntibikogwa, kuko mu ibwirizwa bw'amatora harategekanijwe yuko hageze guharura batoramwo mu bafasha guharura mu bantu bari babatoreye aho hantu. None botora mu bantu bahatoye abirukanye. Urumva rero umuntu yirukana ubundi abakoze ikinyuranye n'ikibwirizwa ritegekanije. Ku bijyanye rero nuko no gukingira abanywanyi bacu, uko bakingira twebwe dufise no kubabwira inyifato bagomba kugira, ko bagomba kwirinda ibintu by'agasotoro, bagomba kwirinda abashaka kubata mu mitego ukucanye kuriya. Hanyuma ati inama nshinga mateka, najya namubwira yuko inama nshinga mateka ni urwego rw'igihugu, mugabo ni urwego rw'igihugu rugizwe n'abantu bakomoka mu migambwe. Kandi iyo nama nshinga mateka bivanye n'ukuntu amatora yabaye muri 2015 abiganjemo abo mugambwe CNDD-FDD. Umuntu aragerageza guterera akajwi ahageza, abasigaye yuko ubwigwa abona ikibereye kikaba ari cyakora. Kuko aba batware bagira ibyo usanga bariko bararenganya abandi, si ukubera batabona ko baba bariko bararenganya, mugabo hari igihe rero bitwaza yuko baba bari mu mugambwe umwe canke boba bakorera umugambwe. Mugabo icyo twama tuvuga n'icyo twama dusaba nuko abatware bobenye ko abakozi b'umugambwe n'abakozi b'igihugu, igihugu nacyo kirarengeye imigambwe, abantu bose babahanze amaso iyo ntwaro, babahanze amaso abo bategetsi, nuko bokwikebuka abo batware bakamenya gutegekera bose, n'icyo tuguma dusaba mu gihe tudashobora kubategeka ngo canke ngo tubahindure ku nguvu. Mugabo ababishoboye bakabyumva bakabona yuko n'ibintu bihinduka, uyu munsi urashaka kuburaha icyo kabura handi, hariho bake bake kumbure bateba bakabyumva bakagira ingendo ibereye n'abandi bose boshima. Muri make nuko no kwishura abashinga ntaye babiri Steven na Wilson.
Turase na Tade ku yundi murongo wa telefone. Tade Cards
muri Zambia.
Muri Zambia duga kwijamba.
Ibyo shobora kumenya ibiko biraba mu matora bakenda abajournaliste bashika kuri televiziyo badutohoreza amakuru. Akanyuma agoma nsabe nyakuba honorable agatorwaza ntazosubire kuva mu matora agarukanye intwaro ya demokarasi mu Burundi.
Kuri ijyanye n'abamenyeshamakuru, twebwe icyo tuzi ni uko abamenyeshamakuru barize uwo mwuga, barazi ibyo batangaza n'ibyo badatangaza. Sense naho yofata iyo ngingo si ngingo yisunze amategeko asanzwe hari mu Burundi, kuko ibwo bibashingiro n'andi mabwirizwa aremera uburenganzira bwa buri wese, kuko vuga
ibyo yiyumvira bitaza gusa bije guhungabanya amategeko dufise aremera yuko umuntu afise uburenganzira gukumenya ibimwega none amatora mu gihe yega abarundi kwatega sisi kwatega seni atwega twese miliyoni 10 na zingahe kuki abantu badashika n'igihumbi ari bo bofata uburenganzira bwacu bukumenya iby'amatora yacu ngo ubwo burenganzira bafatanije n'iyo CNC ngo babugire ubwabo bonyene abandi twese tubure hanyuma badutamike ibyo bishakiye oya ntiharengerana CNC izo ngingo z'agahahazo yafashe nizihindure ikigendeka abamenyesha makuru baze bakore umwuga wabo nkuko arabanyamwuga nyene nabo mugabo tubasaba ntibaze bashikuze ntibaze bagire ibintu byo guhengama ibintu babishikirize mu buryo butomoye ku buryo atawo kwidoga ngo yarenganijwe canke yarengewe akarinzi nicyo cyo baciza hanyuma kubijanye n'ibyo bazotangaza amaje azo yavuyemo byose n'abarundi ubwacu ukuri kw'amatora ni hajya kugazuka amatora twese tugumeho dufashanye twese abo bajejwe umutekano izo mbonera kure n'abandi bose bumva yuko barajwe ishinga nayo matora ko yoba amatora meza yoba yoza ni neza ku ruhande rw'iwabo twese atakwinubana tube tuhari biharugwe hanyuma ibivuyemo tubiyoboke icyo dusaba gusa uwuzotogwa azotwarire bose
hanyuma Martin
muri uwuzotogwa ntazogira ibintu by'ingimba ntazogira ibintu byukorondera gutsindayo abandi hanyuma yavuze ngo ntizo tuve mu matora nayo tuzovamwo turahagurutse ahubwo kumbure bamwe no kubera gutinya yuko babona kumbura umurindi dufise niho aba n'iryo toteza nivyo byose kugira barabe yuko twoba bisa tukabarekera urubuga ribonyene mugabo ivyo ntibishoboka amatora na yacu n'uburenganzira bw'abarundi n'abarundi kazi tugomba kuyajamwo kandi ku ngero zayo zose.
Uwo ni Bwana Agathon Rwasa, ni umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta y'u Burundi. Tubibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri isa ariko mbere yuko dusezeranaho tubibutse ko mu Rwanda abanyeshuri basaga 280,000 batangiye ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Avoka wunganira uwagaragaje impungenge yatewe n'ikiganiro kuri telefoni hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we wa Ukraine bikaba byaratumye Inteko Ishinga Amategeko ikora amaperereza yavuze ko uwo yunganira yiteguye gusubiza ibibazo byanditse by'abadepite b'abarepublike. Igihugu cya Pakistani cyafunze konsula yacyo mu murwa mukuru wa Afghanistani, bavuga ko impamvu ari iz'umutekano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistani yavuze ko uwari uyoboye ambasade yayo muri Afghanistani yahamagajwe kugira ngo asobanure impungenge zishingiye ku mutekano w'abadiplomate bayo i Kabul. Minisitiri w'intebe wa Sudan Abdalla Hamdok yavuze ko guverinoma ye irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i Darfur, yabivuze ubwo yabonanaga n'abantu bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane basabye leta ubutabera. Shuti mwarimu duteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, dushimire Engineer Tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya Gatani Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isamwe n'ice z'umugoroba.